Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byayo muri kino gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aha dusamiranira ni i Washington DC. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi, turi ku munsi wa mbere tariki 19 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2015. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo. Turabaramukije mwese, tubahaye ikaze.
Twe twari mu nzu twamaze kugana, tujya twumva rero bavuze bati hagarara hagarara hagarara. Mu mwanya rero bavuze ati hagarara hagarara, twagiye twumva rero tamari arakoma induru bamurashe.
Uwo ni umunyagihugu wo kumusaga avuga ku masasu yumvikanye mu ijoro ryo kuwa gatandatu ushira uw'Imana. Iyo nkuru n'izindi zirimwo ibijanye n'igihugu cya Tanzania gifatwa nk'akarorero keza mu bihugu bya Afrika mu kubahiriza ibiringo by'umukuru w'igihugu. Inkuru y'ingingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gufata yo kurungika inteko za Amerika kurwanya umuhari wa Boko Haram mu gihugu cya Kamerune, ndetse ntayavugwa hirya no hino ku isi. Turabashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Imbere y'izo nkuru zose tubanze duha kanya mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye. Mwaramutse neza Alphonse.
Mwaramutse neza Royize. Mwaramutse neza mwese muri ko murakwirikirana ano makuru. Reka tuyahere muri Afrika. Ku munsi w'Imana haratunganijwe igice cya mbere cy'amatora y'inama ishinga amateka, amatora atitabwe cyane n'abanyagihugu kandi yitwa kuyoza afasha Perezida Abdel Fattah el-Sisi gutsimbatara ku butegetsi. Aya matora rero naho yatunganijwe yaramaze gusiba katari gake, ategekanya gushiraho abashinga amateka 596 akazobandanya no ku munsi wa mbere mu ntara 17/24. Igihe cya kabiri cy'aya matora gitekanijwe gutunganya ku itariki 22/23 z'ukwezi mu zindi ntara. Abanyamisiri b'amahanga bo baratangwe gutora ku munsi wa gatandatu. Kuva mu mwaka w'2012 rero Misiri nta nama nshinga amateka yari ifise, yari hasanzwe ico gihe yarafuswe n'iteko rya sentare kuko yari gwiriyemwo abashinga amateka baturuka mu murwi w'abiyita Fraternité Musulmane wahoza atwara ico gihugu Mohamed Morsi, umurwi wisunga intwaro ishimikiye ku mategeko ya idini rya Kiisilamu. Leta ya Misiri ikaba yarawushize ku rugero rw'umugwi w'iterabwoba. Ibizova muri ayo matora birindiriwe mu ntango z'ukwezi kw'12. President Barack Obama ku munsi w'Imana yarasabye Leta ya Amerika ko yo kwitegura gutangura gutezura ibihano by'ubutunzi yafatiye Iran mu gihe hageze ko intambwe ya mbere y'amasezerano yumvikanye ko mu kwezi kw'indwi atangura gushirwa mu ngiro. Perezida wa Amerika yavuze kandi ko na Iran yatanguye gukora ibikenewe kugira ngo ayo masezerano abe nko gukuraho intango yahora itaramwo ubumara bwo gukora ibirwanisho ronyanganda mu kugabanya urugero rw'ubutare yengamwo ubwo bumara bwitwa uranium, hamwe no kuzuza amazi ico kizu. Ivyo byose byarimwo mu ntumbero yo kwerekana neza ko idashobora gukora ibirwanisho ronyanganda. Ibihugu vya Burundi navyo nyene vyaratangiye gutunganya amategeko yavyo kugira ngo bishobore gutezura ibyo bihano. Frank Walter Steinmeier ni ministre w'Ubudagi ashinzwe imigenderanire, yavuze ati ibihano bizoha guma gushika turonke ivyemezo ko Iran yamaze gukora ibyitegerezo gukora. Umusoda umwe w'umunyisiraeli yarishwe, abandi bantu 10 barakomereka bikozwe n'umunyapalestina. Yarashe ku gitoro cha bis Iber Sheba imbere yuko acayishwa nawe nyene n'igipolisi. Uyakoze ubwo bwicanyi ntiyamenyekanye. Ahandi havuzwe ubwicanyi nk'ubwo ni mu gisagara cha Hebron aho Israeli ahantu rubibe n'igisagara cha Gaza muri Palestina. Muri izindwi zibiri gusa ziheze hamaze gupfa abanyayisraeli 8 n'abanyapalestina 41. Ubudagi bwaremeye gufasha igihugu ca Turkiya kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya bidatevye, ariko bugasaba ko Turkiya nayo yokwemera igakorana n'ibindi bihugu mu gutora inyishu ku bibazo by'impunzi zihungira mu bihugu vya Buraya ku bwinshi muri iki gihe. Ibyo byameshejwe na Angela Merkel, ni ministre wa mbere w'Ubudagi muri ico gihugu, bamwita chancelier aho yari Istanbul ku munsi w'Imana aje kuganira na Ahmed Davutoglu, ministre wa mbere wa Turkiya. Naho bimeze uko rero, impunzi ibihumbi n'ibihumbi mu ijoro ryakeye baraye ku mupaka wa Croatia na Serbia mumbeho y'igikonyozi batagira nico bafungura izo mpunzi zishika ibihumbi bibiri zari mu mabisi adashuhije zirindiriye kwinjira muri Serbia inzira idijana mu bindi bihugu vya Buraya inyuma yaho Hongiriya yugariye umupaka ihana na Croatia amabisi asigaye afata urugendo rurerure kugira ngo ashobore gushika ku mupaka wa Slovenia ico gihugu naco ikaba carafashe umugambi wo kugabanya igitigiri c'impunzi zishobora kwinjira ku munsi kitarenga 2500 kugira ngo ntibarengerwe bavuga bati ntidushobora kureka impunzi zirenga izo ngo zinjire tudashobora kuronka uburyo bwo kuzifasha ngo zibandanye urugendo Babar Bolok umuvugizi wa HCR yavuze ati Hongiriya yaratumye impunzi zigira ibibazo gusumba Postjan Sefik umukozi akomeye mu bushikirangaje bw'intwaro yo hagati ya Slovenia nawe yatangaje yatangaje avuga ko mu minsi 10 hashobora kuba hinjiye impunzi 35,000 ati byo navyo twebwe ntavyo twoshobora kwemera iki yagicanze ni igihuhusi kopu caraciye mu buraruko bw'amazinga Philippines ku munsi w'Imana cica umuntu umwe abandi ibihumbi n'ibihumbi barata ingo zabo barahunga naho abahinga bavuga ko inguvu cari kizanye zagabanutse kuva imvura itanguye kurwa umuyaga nkuba waracitse mu bice byinshi n'amabarabara aracika kubera imvura nyinshi kandi bitegekanya ko ishobora kugwa gushika ku munsi wa gatatu
turagukengurukiye Alphonse ku makuru yaje kudushikiriza ariko tugusaba tugume hafi kugira uhavu dushikiriza incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubibutse nchuti mwese ko muri ko mubandanya mwumviriza iradio ijwi ry'Amerika I programa yacu tibashikiriza imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa mungu ku radio ijwi rya Amerika FM ijana zine n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 makuru avugwa mu biyaga binini tuyahere mu Burundi aho muri commune ya Muha aho ni muri zone ya Musaga hasubiye kumvikana inkoho n'amasasu mu ijoro ryo kwa gatandatu bishira wa Mungu umutama w'imyaka yababa 70 yarahasize ubuzima inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidelite Shats
Ayo masasu na magenadi yatangiye kumvikana ijoro ritaritera nkuko bivugwa n'abanyamusaga
twatangiye kuzumva kuva saa 3:25 tangura zivugira mu gikoto nahaza gitaramuka hose tukumbara abantu rero baguma bakomenduru bakomenduru intunze ugwa mu rutangwe kuvuga gw'inkoho tucya twinyegeza mu mazu mushika ubu nta muntu ashobora kuvuga ati nabitwaje ibirwanda cyo cyane n'abapolisi
umutama yahora ararizamu kumuhana uri muri quartier gitaramuka kujya gatatu azwi ku izina rya Gwego Yohani yari ishwarashwe aya makuru yakesha umubanyi wiwe
twe twari mu nzu twamaze kugara tuzya twumva rero bavuze bati hagarara 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 uwo mwanya rero bavuze ati hagarara hagarara twagiye twumva rero tamari kwa rakomye nduru bamurashe bamurasiye mu ibaraza ry'inzu n'urusasu rwaciye muri protaye ndane nk'ibintu bya politike ntavyo yarimwo umuntu w'umutama nyene w'umunyagihugu nyene nk'abandi urupfugwe rwatubabaje cane gose kuko yari umutama umubanyi umugira neza yakira abantu ruradusize mu imvune nyinshi cyane bose
hambavu uyo mutama yarashwe hari nundi muhana wakozwe igitero aho nyine muri zone ya Musaga uwo muhana uri kujya kabiri ukabubamwo urongoye umugambye sa abanyafrodebu muri zone ya Musaga Imana yarakinze nta wakomeretse kiretse ibiyo by'inzu byamenetse biturutse ku masasu yarasiwe nayo kubateye uyo muhana amakuru twaronse nuko bari bambaye umwambaro w'igipolisi iyindi nkuru twahawe n'abanyamusaga ni yuko bari yari igipolisi ruhande ya station Kobile hino gato y'ikiraro c'uruzi kanyosha kwibabara rya Bujumbura agenda nayo nyene yatewe twagerageje kurondera ico mu gipolisi bavuga ko ari amakuru yose twaronse nyushyo nyene twahawe n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nuko mu cegeranyo afise harimo ku mutekano muri rusange warayo wifashe neza mu gisagara ca Bujumbura kiretse amasasu barumvikanye mu cungaro yo mu Kamesa aho naho Pierre Nkurikiye amenyesha ko atamupolisi akorerayo yamara ko akorera abasirikare ari naco gituma cyaturungika ku muvugizi w'igisirikare Colonel Gaspard Baratuza ibi nawe tumurondeye yatubwiye yuko atacegeranyo cavyo araronka I Bujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
Amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania atekanijwe kuwa 25 z'uku kwezi kwa 10. Jakaya Kikwete arongoye igihugu cha Tanzania iki gihe agiye kubisaba abandi kuko ibiringo vyiwe bigiye kurangira. Tanzania rero na karoro keza muri Afrika mu bijanye no kubahiriza ibiringo vy'umukuru w'igihugu. Mu gihe hari ibindi bihugu ku mugabane wa Afrika ivyo vyananiye. Ni inkuru y'umumesha makuru wa Radio Ijwi rya Amerika i Nairobi, Jill Greg, ariko tukayishikirizwa n'umumesha makuru wacu Eloge Wirikaneza.
Ibitamenyerewe mu ndongozi nyinshi za Afrika, umukuru w'igihugu cya Tanzania Jakaya Kikwete yafashe ingingo yo kureka ubutegetsi inyuma y'ibiringo bibiri yaramaze atwara. Dore uko umushakashatsi Ajoa Anyimadu abisobanura.
Since 1992, the return to multi-party democracy in Tanzania.
Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kabiri, imigaruka y'imigambwe myinshi yisunga demokarasi muri Tanzania ribaye. Abakuru b'ibihugu batwara ibiringo bibiri by'imyaka itanu itanu, hanyuma bakabona kuva ku butegetsi. Urumva rero by'ukuri nta gitangaje ko President Kikwete yemeye kuva ku butegetsi ubu. Ariko Tanzania nayo ikora ibintu byiza, ntifatwa nk'intangarugero muri Afrika mu bijanye n'indongozi zubahiriza ibiringo. Injyane ziheruka kwaduka mu Burundi inyuma yaho President Pierre Nkurunziza yitoreje ku nshuro ya gatatu, na Burkina Faso President Blaise Compaore akomorwa ku butegetsi n'imyerekano y'abantu ibihumbi n'ibihumbi mu mwaka uheze. Inyuma y'imyaka mirongo irindwi yaramaze atwara birabyerekana. Urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cy'u Rwanda mu minsi iheze rwemeje ko President Paul Kagame yemerewe gusubira kwitoza ku nshuro ya gatatu. Muri Congo Brazzaville, President Denis Sassou Nguesso yasabye ko hofutwa ingingo y'ibwirizwa nshingiro ivuga ko abakandida bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu batoba barenza imyaka mirongo irindwi y'amavuko. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo naho haracyari igifungu ku ngingo President Joseph Kabila azofata mu minsi iza. Umushinga ntahe Thierry Vercolon, umuyobozi w'umushinga wa Afrika yo hagati mu kigo International Crisis Group.
The lack of strong institutions.
Agira ati, yatanze ego zikomeye zihari niyo mpamvu y'ukuronka umugabo akomeye. Rero abagabo bakomeye sabagiye kubaka inzego zikomeye, abagabo bakomeye bubaka inzego zigoyagoya kugira ngo bagume ku butegetsi. Ibi nivyo byagumye biba muri Congo Brazzaville, Congo Kinshasa n'ahandi n'ahandi. Nanone Vercolon agira ati, imari ku bijanye n'ibiringo bibiri no guhisha ikibazo nyamukuru. Mbega abarongozi bifuza kongereza ibiringo byabo barabibereye. Ku byerekeye Burundi avuga ko abantu bari bakwiye kwitwararika gusumba ibijyanye n'amategeko iyo bavuga ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza, aho kwibaza ibyo yaranguye n'izo atashoboye kurangura mu gihe amaze ku butegetsi. Ariko Dr. John Mbaku, umwigisha mu by'ubutunzi muri kaminuza ya Weber State University, yizera ko indongozi zitubahiriza ibiringo ziba zirungitse ubutumwa bukene ku banyagihugu.
If the highest political official in the country
mu gihe umutegetsi mukuru muri politike mu gihugu ariko aragerageza guhindagura ibwirizwa nshingiro ngo yigumize ku butegetsi imyaka yose, ibyo bisigura iki ku munyagihugu nyarucari ariko arategekwa ku nguvu gusonera ibwirizwa ry'amanyanga? Amasezerano y'amahoro akenshi aba arimo amajambo yemerera indongozi ibiringo bibiri gusa, ariko ibi ntibyamara umuti mwiza nk'uko byemezwa na McDonald wo muri Woodrow Wilson Center.
As long as it's done in a legal and constitutional manner.
Avuga ko amakungu yarakwiye guhagarika gushimikira kuri izi ngingo. Igihe cyose rikozwe mu nzira y'amategeko n'ibwirizwa nshingiro byemejwe na za sentare, sinibaza ko dufise uburenganzira bwo kwivanga mu bwigenge bw'ikindi gihugu. Umwigisha wo muri za kaminuza afatikanije na leta muri American University, Adrienne Loba, yemeza ko amakungu atarakwiye kubandanya ashimikira ku biringo kugira ngo yerekane ko igihugu cifashe neza canke nabi. Ariko nanone uwo mupfaso navuga ko abanyafrika abanyene ubwabo muri rusangi bashigikira imyaka y'ibiringo. Ego sinshigikiye ko iciyumviro c'ibiringo ari integuro mbi y'ibihugu vya rutura, hari ugushigikirana k'ubunyamaswa ku mugabane wa Afrika. Ingaruka y'ibi byose ni uko abatware baca bahindagura amabwirizwa nshingiro bigahinduka nk'iminsi ya kera, aho wumva ko bategerezwa gutwara ibihe bidashira. Aha nibaza ko ibi turiko turavuga tubivugiye mu bibanza nka Congo, u Rwanda niko si ibyitegererezo bya demokarasi, ariko abategetsi bashaka gucisha aho bagomba kugira ngo barengane. No muri Burkina Faso Compaore yabanje guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo yitoze ubwa gatatu. Uko biri kose hari imbo nyinshi zitanga ibyizigiro naho bidafasha ubu. Hasigaye kuraba ko ejo hazoza indongozi za Afrika zizoshyira mu migambi ukuva ku butegetsi igihe zagenewe kirangiye. eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Igihugu cha Kameruni nacho n'ibihugu bibanye vyakiriye neza ingingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kurungika abasirikare muri ico gihugu kuja kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Iyo ngingo yafashwe ku munsi wa gatatu n'ibiro by'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ije mu gihe uwo muhari ubandanya kwiha inkumbi mu bihugu vya Nigeria, Kamerune, Chad na Niger. Ni nkuru yatunganijwe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Zlatika Hoke, ikaba yateguwe na mugenzi wacu Eric Bagiriwubusa.
Umutwe wa Boko Haram umaze kwica abasivile bagera kuri 400 mu majyaruguru ya Kameruni kuva mu mwaka ushize. Ibitero bya vuba bikomeye by'uyu mutwe byateye Leta kongera ingabo mu karere zikuye muri Chad. Inyubako zihuriramo abantu benshi mu murwa mukuru ya Yaounde zubakanywe ibyuma kabuhariwe mu gusaka ibisasu. Eric Kuiseo ni nzobere mu by'ubwubatsi.
Iki
ni icyifuzo cyiza bituma igihugu cya Kameruni kimenya ibyo kiriko kiracamo.
Ariko abaturage benshi bahuhutiwe bihagije baragerageza guhunga igihugu biteza ubuzima bwiza mu burengerazuba bw'Uburayi. Bamwe ntibabikora nk'uyu mugore watawe muri yombi n'abarinda inkengero za Libya.
Why I left my country because of Boko Haram. Boko Haram is so disturbing us.
Kuki nahunze igihugu cyanjye? Ni ukubera Boko Haram. Boko Haram iracyatubuza amahwemo. Barica ababyeyi bacu, barica abasaza bacu, n'abakuru bacu, n'abarumuna bacu. Niyo mpamvu byabaye ngombwa ko mpunga igihugu cyanjye ngo mbone huko nashakira amashuri meza abana banjye n'umugabo wanjye.
And my husband.
Ubuyobozi bwa Obama kuwa gatatu w'icyumweru gishize bwatangaje ko bugiye kohereza ingabo 300 muri Kameruni mu butasi, ubugenzuzi n'ibikorwa byo guhangana n'abarwanyi ba Boko Haram. Abanyakameruni bashimye iyo nkunga. Edmond Kamugwia n'umwarimu muri Université Catholique d'Ouar.
L'envoi des militaires et des soldats américains, je disais tantôt, arrive à point nommé parce que
iyo ngingo ni nziza kandi ifashwe ku gihe cyo kuko ibyo bigiye gufasha Kameruni. Kukirenge ivyo dukwiye kubirabira muri rusangi. Sigihugu cha Kameruni cyonyene iyo mfashanyo izogirira kamaro.
Abantu bamwe baribaza iby'ubu bufasha. Eric Tiage ni umuyobozi wa kampani imwe muri Kameruni.
J'entends bien que une telle situation de crise appelle des énergies.
Shobora kumva ko akago nk'aka gakeneye ingufu n'inyishu biberanye n'ikibazo, ariko ntidushobora no kwibagira ko Leta ziza kudufasha zibifisemo inyungu.
Igihugu gituranye Nigeria cyakirije yombi icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kohereza ingabo muri Kameruni. Kinasaba ibindi bihugu gusenyera umugozi umwe mu rugamba rwo kurandura Burundi iterabwoba.
Ubunaho n'umwanya watekanirijwe amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda, mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kudushikiriza amakuru y'inkino yaranze u Rwanda mu mpera z'indwi turangije. Tumwumvirize.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Kwa gatanu ikipe ya AS Muhanga yatsindiwe ku kibuga cyayo na AS Kigali ibitego bibiri ku busa kuri Stade Muhanga. Kuri Stade de la Mitié kumumena cyo Sport yatsinze Marine FC ibitego bibiri ku busa. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu. APR FC yatsinze Rwamagana igitego kimwe ku busa kuri Stade de la Mitié kumumena. Espoir FC itsinda Musanze FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Hanyuma mu mukino w'ishiraniro wabereye kuri Stade ku Kicukiro, ikipe ya Police FC yaguye miswi na Rayon Sport igitego kimwe kuri kimwe. Ejo ku cyumweru Mukura Victory Sport yatsinze Sunrise ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Muhanga. Gicumbi FC itsindira Etincelles iwayo ku kibuga cya Tamutamu ibitego bibiri ku busa. Ku kibuga cy'Inyamata, Bugesera FC yanganyije n'Amagaju ubusa ku busa. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa gatanu wa shampiyona, ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota 11, ikaba inganya amanota na Police FC iri ku mwanya wa kabiri. Iya gatatu ni APR FC ifite amanota 10, ikipe ya kane ni Kiyovu Sport ifite amanota 9, ikaba inganya na Mukura Victory Sport nayo ifite amanota 9. Ikipe ya gatandatu ni Rayon Sport ifite amanota 8, Gicumbi FC ni ya karindwi nayo ifite 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga Amagaju FC nayo ifite amanota 8, iya 9 ikaba Espoir FC ifite amanota 7. umwanya wa 10 hari Musanze FC nayo ifite amanota 7 ya 11 ni Sunrise FC ifite amanota 6 ikipe ya Bugesera FC ni ya 12 ifite amanota 5 Rwamagana City ikaza ku mwanya wa 13 n'amanota 4 ikipe ya 14 ni Marine FC ifite amanota 4 nayo ikipe ya 15 ikaba Etincelles FC ifite amanota 1 ku mwanya wa 16 ari no wanyuma turahasanga AS Muhanga ifite inota 1 n'umwenda bitego 6 tugiye mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa 6 ndetse n'ejo ku cyumweru mu Rwanda harangiye umwaka w'imikino ubwo hakinwaga irushanwa rya Kareda sirihuza amakipe ane ya mbere muri shampiyona ku ruhande rw'amakipe y'abagabo amakipe ane yari yaserutse ni Inatec Volleyball Club y'Ikibungo Rayon Sport Volleyball Club APR Volleyball Club na Kirehe Volleyball Club amakipe ane yahatanye muri Kareda mu bakobwa Rwanda Revenue Authority Volleyball Club, APR Volleyball Club, Ruhango Volleyball Club n'urwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Aloyzi rw'Igwamagana. Mu bagabo, ikipe ya Rayon Sport niyo yegukanye igikombe cya Caredas itsinze Inatec Volleyball Club amaseta 3-2. Ikipe ya Rwanda Revenue Authority Volleyball Club yatsinze APR Volleyball Club ku mukino wa nyuma amaseta 3-3 mu cyiciro cy'amakipe y'abakobwa. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Tukiri kuma kuru yingi na tuve mugwanda tuji Burundi ahumu guin seru kilagi hugu Burundi mumupira wa maguru ubandanya kuitwa raneza mungino muza makungu. Kuri wagatanda tuheze umugwi ntamba murugamba wabakinira iwabo abo bitwa Joel Loco mu Gifaransa watsindiye Bujumbura umugwi seru kilagi hugu w'igihugu cha Ethiopia ibitsindo 2 ku busa. I Bujumbura ni nkuru tubaza Evariste Nziko Banyanka.
Akanyamuneza kari kose kuri uyu wa gatandatu ku kibuga citiriwe umugano Rudoviko rwa Gasore umugwi inserukira gihugu w'abakina mu higano w'igihugu mu cicaro ca mbere bari baje gutsinda Warriors wo mu gihugu ca Ethiopia ibitsindo 2 ku busa. Ibitsindo byose byatsinzwe n'umukinyi Rodi Mavugo ku munota wa 2 w'urukino no ku munota wa 92. Abakunzi b'intamba mu rugamba akanyamuneza kari kose uyu yari yaje avuye mu rumonge aje kurorera urukino
ndajyoshane gose kandi zeva mu rumonge Inaza kwa wima cha kubera Burundi tukabari kubizigira ko boge toyeri imbere ko tembo bibya zo vyinshi yuba ki Burundi mugabo dukeneye ko twama dutera imbere kugira ngo twega Burundi naho bimenyekana makungu ko turi imbere y'abandi bantu ndane twese tuzotaka izo dufisi kugira bagende bafisa amahoro ko n'umutima bagende bizeye ko Burundi bubakunda
ico bakunze umupira w'amaguru mu Burundi basaba intamba mu rugamba no gutera iteka igihugu ku wa gatandatu windwiza bakazana insinzi mu rukino rwo gusubiza Ruzoberi ya Dizabeba.
Ni iteka ntangere ubwa mbere ku gihugu cy'u Burundi no kuri Monsieur le journaliste turahimbaho cyane kubona ino sahadi dushoboye gutwara n'amanota 3 imbere y'umugwi wa Ethiopia nubwo bitari bworoshye ariko umugwi wacu wagerageje gusatira urakina neza no kuri n'insinzi twishimiye igihugu gifata mugongo abakinyi bacu kugira bongera baduhe insinzi ku pour le match retour vraiment bizo duhimbaza turiteguye kujya muri CHAN au Rwanda.
Kwa gatandatu hari ukino rwo kwishura nihe impanuro utekereye abakinyi ntamba mu rugamba zo gukina ya design muri Ethiopia.
Ikintu cya mbere twa batekere ubwa mbere discipline kwanza mu rukino hama bagakoresha icyo bita cohesion mu mupira w'amaguru kuko atakumvikana ntacho vamwo n'ukuri turabyimishimiye ko abasore bacu ni bato baranyaruka barazi gushira umupira hasi eka ibintu byose barazi kubikora sifiko bumvira umukoce wabo hama bagira organisation nziza ya je turazikora muri Ethiopia ntankeka insizito zidanaga ibujumbura
Gael Duhindazi yari kizigenza mu rwi kuri uyu wa gatandatu nawe nyene yaragaragaje umunezero yemereye abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi kuzotakwa insinzi mu rukino rwo gusubiza
insinzi nino mosi tuyakiriye neza kubera yari ikenewe cyane ko ngahanye dutsinda amagoni menshi kuko hari yanye birashaka kuba kwera bavuga na kuntu kirere cyabo kimeze bavuga ko kimeze nabi mugabo yari ikenewe ko no munsi ngahano imachi no munsi dushobora gutsinda ibitsindo byinshi twagira difference y'amagoni menshi kino rukurikira tutorukina nko twakinye no munsi nka deuxième mi-temps surtout kwera uravye ubarekeye umwanya munini yo kubakina barakina neza mugabo ubegereye ukabasatira cyane urashaka kuba ku mupira neza fasima ukagenda imbere twe twabwiye ko tuzobaserukira neza tuzotahukana insinzi kuri onere y'igihugu cyacu
urije niyunge ko umwe mu bamenyereza b'intamba mu rugamba ati tugiye gutegura urukino rwo gusubiza kugira zanka vyakunda dutahukana insinzi abanza nawe nyene kugaragaza umunezero
yego insinzi ni nziza turasinze urukino rwa mbere mugandi mwari ko dusubira urukino rwa kabiri turasinze tugiye kwitegura kugira tuzoshobore kura inkene tukoshobora gukina neza ari wabo tukabatsinda naho nyene
mugerageje kurangira urukino rwa rumeze mu ntango rwa rimwumbeho hama mushesha kabiri rurashuha mwakosoye
yego urabona urukino nkuru ni uragorosha urumva ni inkino zibiri dukina kandi twese dutangura umengo twadushuna twe twahaye imwe itako sinya bakinyi bacu ko batezo kukurikira tuharondera ibitsindo bakirikare twanaronze igitsindo mu minota nka 10 ya mbere naco ituma twaciye tugerageza tukagwana mbwa nabo simugoroshe nugenda twitegwe twabana twitegura kugira azoshobore kugira viza hari wabo
twabonye ko habaye kagorane kumumenyereza mugenzi wanyu aho mumenyereza wa Ethiopia iretse umukinyi w'intaba mu rugamba yuko iyo mukerera kirya kimenyetso yamweretse kirabatera ubwoba ku ruhande rw'intaba
oya ntigishobora gutera ubwoba kuko mu nkino z'umupira w'amaguru ntabyo kugwana yavyerekanye aho ibyantangaje nuko baciye birukana mu menyereza w'iwacu kandi ariwe yagize amakosa yeretse ko ashobora kumukerera kirya mu misanzwe atezwa kumwirukana ahubwo bakanamuhana n'imbere y'amategeko agakaronka n'ibihano kugira ngo zisubire kumenyereza ataronse ibyo bihano
abakuzi b'umupira w'amaguru muri no munsi baza ari benshi cyane kuraba intamba mu rugamba nakahe kajambo mubabwiye kubijyana n'urukino rwo kwishura
yego tubabwiye ko tugiye kwitegura kugira tuzoshobore gutsinda urukino rukurikira kandi bagumye badushigikiye nta kidashoboka nibaze ntari yakujoshobora kugira ibintu byiza
umugwi w'intamba mu rugamba uramutse utsinze umurwi userukira gihugu wa Ethiopia uzoburonse uburenganzira bwo kuzuja mu nkino za nyuma za shane zizobera mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2017 i Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
Chuti mwese mwaduteze amatwi mukanya tugira dusozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru y'ijya no hino ku isi yadushikirije
ibice bikuru byari bigize ayo makuru twatanguriye amakuru muri Misiri aho ku munsi w'Imana hatunganijwe igice ca mbere c'amatora y'inama nshingamateka amatora atitabwe cyane n'abanyagihugu kandi yitwa kuyoza afasha president Abdel Fattah el-Sisi gutsimbatara ku butegetsi igihe cya kabiri cy'amatora gitegekanijwe gutunganywa ku itariki 22 na 23 z'ukwezi mu zindi ntara ibizova muri amatora rero birindiriwe mu ntango z'ukwezi ku 12 president Barack Obama ku munsi w'Imana kandi yarasabye ko leta ya Amerika yo kwitegura gutangura gutezura ibihano by'ubutunzi yafatiye Iran mugihe hageze ko intambwe ya mbere y'amasezerano yumvikanye ko mu kwezi kw'indwi atangura gushirwa mu ngiro. Perezida wa Amerika kandi yavuze ko Irani yatanguye gukora ibikenewe kugira ngo yatanguye gukora ibikenewe nko gukuraho intango yahora itaramwe ubumara bwo gukora ibirwanisho roho nyanganda mu kugabanya urugero rw'ubutare yahora yengamwo ubugumara bwitwa uranium hamwe rero no kuzuza amazi cyo kizu ibyo byose byahora bikoregwamwo aho ku muntu mbere yo kwerekana neza ko itagishobora gukora ibirwanisho roho nyanganda twabwiye kandi ku musuda umwe w'umunya Israeli yishwe abandi 10 bagakomereka bikozwe n'umunya Palestina yarashe ku gitero cha bisi ahitwa Ibersheba imbere yuko nawe nyene aca yicwa ni gipolisi ibindi nkuru twabwiye niyo mu Budagi bwemeye gufasha igihugu cha Turkiya kwinjira mu muryango w'ihugu bishamwe cy'Uburayi bidatevye
bakunzi mwese mukunda radio ijwi rya Amerika igice cha mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana mugira umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.